mugira mwumvirize ubutumwa Imana umutunzi w'ikigongwe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 19 ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 i Phoenix ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murashobora kwicara. Nari cyane nanezerewe cyane ninjiye nkabona mwene data muru n'abandi bose ngaha hejuru ahavugirwa ubutumwa abagenzi namenye haraheze imyaka myinshi atankeka nibakwe kubona ngaha muri iri joro numva ndi muto cyane guhagarara ngaha no kuvuga hamwe n'abanyatheolojia bari aho bari nyuma yanje kandi nkumbure baraja kunkosora ninavuga ibitari byo ndabyizeye. Turanezerewe cyane muri iri joro kuba dufise umuntu umwe ngaha mushiki wacu Roza twariko turaza narindi kumwe na mwene data Shows n'umwamwunguru cuno munsi kugira ngo dusangire gatoyi kandi turi mu nzira tuza mwene data Williams yavuze yuko mushiki wacu Roze yararwaye cyane hanyuma tuca tumura abakanya gatoyi turapfukama rero yarafise umururumbo mwinshi kandi arwaye by'ukuri amajambo make cyane y'amasengesho umwama caravugana natwe kandi avuga atagiye gukira ati azoba ari harye jo mwijoro niko bavuze none ari ngaha muri iri joro yicaye ngaha nibyiza. Mushiki wacu Roza haguruka umunota umwe gusa kugira ngo ba turashimira umwami indwara yari yamuryamitse yavuze ati umurwanizi yanshoboye uburyo bwose narashitse ngaha none nakwamiye ngaha nibi ubwoko bw'indwara yo mu muhogo n'ibindi ariko umwami yarabimurenganije rero kubwibyo turanezerewe turashima umwami mukundu wa rero twaragize ibihe bihezagiye kandi ejo mu ijoro hariya tuzoja kuri Ramada kandi ntimwibagire ubwo mu ijoro ntihazoba ari ngaha hazoba ari kuri Ramada kandi igikorane kizotangura ijoro rizokurikira muzotegerezwa kwihanganira kongera kumbona irindi joro murabizi rero iri joro riheze narengeje cyane umwanya utegekanijwe nari narisezeranije jewe ubwanje yuko guhera ku itariki ya mbere y'umwaka nzoja ndatanga ubutumwa bugufi bukava ku masaha 3 cyankane cyangwa 5 bukaja nkumbure ku minota 30 cyangwa 40 kandi nk'uko nabibabwiye jo mu ijoro umugore wanjye yaramvuniye akagwe ku munsi w'iyinga avuga ati wabishoboye rero mu nyuma nk'uko bisanzwe nanje kuvyo naje kuvyo none jo mu ijoro murabona ariko navuze ubutumwa iminota 55 jo mu ijoro mu mwanya wa 30 iri joro tuje ngaha biri yavuze ati mbega uraja kuvuga ubutumwa kubiki navuze ntemwe ndafise ibyo nanditse bike na bimwe mu vyanditswe sindabizi kise ubutumwa bune chanke butanu gutanduka navuze ntibumva yuko ninashika hariya nca ndaba ibiriko biraba ati waransezeranye yuko uzonsengera abagwaye bose barwaye navuze ntiyego umugenzi ufise amakarata yo gusengerwa ko angahe atamajana 2 navuze ntivyo bavyiza ariko ntanguriye muri iri joro acavuga ati ubu wibuke ufise iminota 15 yonyene yo kuvuga ati iyindi warayifashe mu ijoro riheze turaja kunyarutsa sivyo yemwe twarabasezeraniye yuko tuzosengera abo bantu bose bafise makarata y'abasengerwa kandi dufise itegeko twisezerana tankeka ntidushobora kubanza bose kuri iyi mirongo kandi sinoshobora na rimwe kubahamagara umwe mu ikoraniro naho mwe mugera yompa kubikora si sinoronka inkomezi zo kubikora birandengeye cyane kandi ariko twese ivyo bintu turabizi turazi yuko Imana iguma ari Imana sivyo bikiza indwara nivyo byo kubaka gusa ukwizera kwacu bituma tumenya yuko turi mu nyonga hiwe kandi muri iri joro turaja gusengera abantu bose barwaye umwe wese abo baronse ayo makarata yo gusengerwa kugira asengerwe hanyuma ejerore mu ijoro hariya kuri Ramada tuzosenga gerageza gusengera benshi hanyuma dutangure kubasengera hariya kuko ndacafise ejo mu ijoro kandi niyumvira yuko mfise ijoro rimwe kuri kirya gikorane nkumbure ibifungurwa vyo mu gitondo navyo bizotegurwa nuko ibintu biriko biragenda hariho umuntu umwe mubaja kuvuga ataragaragaza yuko ari ngaha ntarabikora sindavyibaza mwene data Hamburg canke irya Amber Kashamburg rero ndavyumva ukutariko nukubera iryo zina ry'ikidagi rero ndibaza yuko ari kidagi rero birasaba yuko ndamusubiriza byihuta nkuko bavuga mu nyihanganira iyo mvugo rero twagize twaragize ibihe biteye igome mu mwami mwebwe mwese namba hariho abantu bashaka bashasha hano muri muri iri joro atanke katuranezerewe kuba turi kumwe hano kandi nditurizeye yuko umwami aja kubahezagira ndasaba atamuntu numwe azobarwaye muri iyi nyubako igihe tuja kuva ngaha mu ijoro yuko umwami wacu aja kumanuka mu bushobozi bwiwe buhambaye kandi agakiza uwo wese arwaye kandi ababaye hano harashize igihe nakunda gufata abantu bamwe bamwe mu mibonano idasanzwe zimwe mu ngorane zikomeye tutashobora gutorera umuti rero igitigiri cyabaye kinini gusumba uko byaje bitewe n'uko umwami yaguma hezagira twari dufise abantu amajana atatu canke ane barindiriya hanyuma rero abantu baratsitaza kuko barindira nkumbure bijanye n'umwanya twari dufise byasaba kurindira nkumbure umwaka canke ibiri kugira ngo dushobore kubonana murabona gusa hagati y'ibikorane kubabona mu mubonano kandi twaguma gusa twicaye turindiriye imbere y'umwami kugeza aho atwereka neza na neza ibyari byo nta gukekeranya yuko hari abantu bicaye ngaha muri iri joro bigeze kuza muri iyo mibonano y'umwihariko bariho reka ndabe badugije ibiganza byabo mu mibonano y'umwihariko ego bicaye hariya rero kandi barazi yuko ari byo twarindira gusa kubona icyo umwami aja kuvuga icirya ngorane kandi rero nategerezwa kubihagarika hano harashize igihe nabwiye biri yuko tutashobora gusubira kugira imibonano n'imwe yihariye murabona ubuvubana nararengeje imyaka 25 bugira kandi ndiko nda genda niruka ngana ubwa gatatu kandi rero iyo uri kurasaza buke buke yemwe ntuwe ivyo ari byo byose ntushobora kuguma umeze nkuko wari umeze intambuko zawe ziragabanuka kandi atankeka mwene data moro nta kintu na kimwe aramenya kuvyerekeye ibyo niyumvira turi hafi dusa nabangana ariko amazi menshi yaratembye mu ruzi kuva igihe wewe na jewe na mwene data brown twaja ngaho bwa mbere hamwe na mwene data utrau na mwene data Garasia, namwe ne data Fuller ndibaza namba abo bagabo bazoba bari ngaha muri iri joro mwene data Garasia mwene data Fuller mwene data Outrao muri ngaha nimuduzi biganza byanyu namba muri ngaha ego harimo mwene data Fuller ndizeye namba ndihenze mwene data Outrao ari ngaha nyene mwene data Garasia mwene ngwewe ndizeye yuko atakiri Phoenix niyumvira yuko ari byo nta nakiri Phoenix kandi ari hariya i California yemwe atankeka ari bihevye ubwiza kandi nizera ubutumwa bumwe nkubwo nari mfise ico gihe Yesu Kristo wa wunde nyene cuno munsi ibihe bidashira ndibaza haciye nk'igihe yemwe Beki yari umwana muto haciye nk'imyaka 19 kandi ubu n'umukobwa mu munini yashaje avyibushe mubi yicaye ahantu hanaka w'imyaka 19 Beki uri hehe baho turaja kwihurira kubwivyo ndibuka yuko nashitse ndamutwaye mu modoka mu vyukuri n'abamfise akazi nkoze ivyo muri iri joro ndibuka ijoro rimwe kwishengero ryamwe ne data Garasia yari umwana mutoyi cyane kandi navuze nti dufise igikorane mpuzamakungu iri joro navuze nti ndiko ndabwira abantu bavuga ururimi rw'ikiyesipanyore hanyuma naravuze nti umugore wanje ngaha ni umudagikazi navuze nti jewe ndi umuntu wo muri Ireland hanyuma navuze nti kandi agakobwa kanje n'agahindi kazi uyo yari Becky rero igihe nasohoka nciye mu muryango w'inyuma hari umwigeme muto iwo muri Mexique hariya yaravuze ati mwene data Branham navuze ntego mukunzi wanje ushaka yaravuze ati ntubona yuko umwana wawe yayerutse ku buryo atoba umuhindi kazi n'umuzungu kazi urabizi naciye mvuga nti n'umuhindi kazi gusa mu byakora yemwe turakenguruka yuko turi ngaho ubugira kandi muri iri joro rero imbere yuko twegera ijambo tumwegere kuko we ni imambi yo ijambo rigaragajwe niwe muri mwebwe nkuko twigishije mu ijoro riheze kurubuto rwo kudasenyera ku mugozi umwe mwarabimenezererewe umuhezagira atankeka naranezerewe no kubaha hamwe ubutumwa kandi turazi izo mbuto ari z'ubu mbega hoba hariho umutwaro wihariye muri iri joro ikintu kidasanzwe gusa nkumbure bamwe muri mwebwe baja kuza muri uyu mugoroba wo gusengerwa ko mwovuga mutimana ngirira ikigongwe ni naja gusengerwa umpu kwizera kwanje kuduge hejuru kugira ngo kuzuze ibisabwa kandi nkumbure umuntu kanaka afise umukunzi wiwe arwaye nikintu kina runaka woshobora kuduza ikiganza cyawe ku buryo Imana yunamika amaso mu kuvuga ubu nambico ntimushobora kumenya ukuntu numva meze iyo ndavye ibyo nimurabe gusa ibintu nkenegwa ngaha bene data mu gikogwa nimurabe gusa ibyo mubona ubu namba niyumvira yuko jewe data mwenede wacu we bimugira gutatanke ku bumuze dusenge Yesu mukunzi turegereye intebe ihambaye y'imbabazi duciye muri izina ryibeshejeho kuko ntarindi zina ryahawe abantu dutegerezwa gukirizamwe atari izina ry'umwami Yesu kandi tuje mu izina ryawe kandi turasaba data wo mwijuru yuko wotwakira muri iri joro nk'abana bawe bizera kandi uhariri kutizera kwacu umwami udufashe muri iri joro kugira ngo dushobore kwizera rwose ijambo ryose ry'Imana muri iri joro ku bintu byose dukeneye urazi biri munsi y'ibi biganza byadugijwe hari indwara bimwe muri byo bishobora kuba ari ingorane zo mu miryango bimwe byo ingorane z'ubutunzi bamwe muri bo bashobora kuba badengebukiyo nkumbure bamwe boba barasubiye inyuma bamwe boba ari abanyabyaha icyo bagikenewe cyose wewe ufise igihagararo gikwiye cyo guhangana n'umwansi wari we wese rero turasabye mwami iri joro yuko twotahura yuko abansi bacu umwe wese yamaze gutsindwa n'urupfu narwo kandi turushirizaho kuba abanesheje muri we yadukunze kandi akitanga ku bwacu ogeje mu maraso yiwe turasabye mwami yuko kudizera kose ugukekeranya kose bititsitaza byose imibabari ibintu byose bitameze nk'Imana bihunga muri twebwe iri joro ku buryo mpemu yera ganza mu mitima ya cese yovugana natwe mu buryo bw'insiga bwenge se yovugana natwe mu bushobozi bwiwe ese yotsura bo bapfuye mu buryo bwa mpemu akagarukana magara kuri abo barwaye kandi bababajwe agaha inkomeza amavi yagize intege nke ibiganza byarambiwe biregarega kandi habeho umwanya wo kunezerwa habeho intango muri iri joro mwami tuje kuva ngaha tuja kuri Ramada ini kandi haboneke kimwe mu bikorane bihambaye bitigeze biboneka muri iki gisagara mwami mu gihe dukoranye kandi dusenga waravuze uti abantu bitirigwa izina ryanje nibakorana hamwe kandi bagasenga rero zobumva bimwijuru mamana turasabye yuko biba gutyo muri iri joro rero mwami mu gihe dushobo soma ijambo nta n'umwe ashobora kurisigura atari we uri umusiguzi waryo bwite kandi turasabye yuko wodusigurira ibintu tuja gusoma muri iri joro kuko gusabye mu izina rya Yesu amina rero namba benshi muri mwebwe bakunda kwandika imirongo y'ibyanditswe umuvuga butumwa soma kandi nipfuza yuko mwebwe muri iri joro namba mubishaka ko mwotsingurura mu Banyefeso nkuko namye mvuga ku munsi w'iyingu heze mu Banyefeso ukuntu kijya gitabo cya Yesu wacara Banyefeso bo mu isezerano rya kera n'ukuntu cyari gitabo cy'incungu kandi incungu ifise ibiciye bibiri bitandukanye gusohoka no kwinjira ubwa mbere na mbere utegerezwa gusohoka abantu bamwe bashaka kwinjiza isi hamwe nabo ari kutegerezwa kuva mu isi ukinjira muri Kristo utegerezwa kuva mu kutizera ukinjira mu kwizera ntihategerezwa kuba ikintu na kimwe mu nzira kugira ngo ugire ukwizera kw'inkomoko utegerezwa byanka bikunda gusiga inyuma ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ry'Imana kugira ngo winjire mu kwizera kandi cyari igitabo cy'Abanyefeso cyo mu isezerano rya kera Yosuwa mu gihe cyo Mose yerekanye ibyagezwe bitashobora gukiza umuntu n'umwe ariko ubuntu bwarabishobora kandi hano Yosuwa ni ijambo rimwe nka Yesu Yehova mucunguzi kandi ubu rero turabona yuko dutegerezwa kuza mu bandi Banyefeso iyindi Efeso ubu mu gihe amadini yacu y'ubumenyi n'ibindi n'imigambi y'inyigisho yuko ibyo bintu byose bitegerezwa kuja kuri Yorodani yavyo rero dutegerezwa kuronka Abanyefeso bugira kandi dutegerezwa kuronka kuvayo kugira ngo dusohoke hanyuma twinjire mu kugira ngo tuzamurwe ubu tugiye gusoma muri iri joro kuva mu gice cya kabiri cy'Abanyefeso ariko ndavuga ibyo gusa kugira ngo mushobore kubona igisomwa cyanke muzingurure ku gice namwe yarabagitse bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderamwo kera nk'uko ibyiyisi bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mpemu ikorera mu bantu b'intabarirwa kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba kandi mu kameremere kacu twari abo kurakigwa nk'abandi bose ariko imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe kubwo urukundo rwayo rwinshi yadukunze hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwabakijije ndashaka gufataho bikeyi kuri uwo murongo cyangwa igice cyawe ariko imana imana umutunzi w'ikigongwe ndashaka yuko mubona ngaha umuvugishwa bambi ntumwa Pawulo yaya ukuntu yavuze kuri ibi ukuntu namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderamwo kera nk'uko iyisi by'isi bigenda mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba yara n'igiki cyateye iby'iyo mpinduka murabona kandi n'igiki cyateye igihe kimwe twari twarapfuye hanyuma tugirwa bazima tugirwa bazima bisobanura kugirwa muzima habaye impinduka kuva mu rupfu tukaja mu buzima nta na kimwe nta kintu na kimwe coshikira umuntu gihambaye gusumba kumuhindura akava mu rupfu akaja mu buzima umuntu ariko arapfa mu buryo bw'umubiri agashobora gukira mu buryo bw'umubiri coba ari ikintu gihambaye ariko nta na kimwe gihambaye nk'iki yoba yapfuye mu buryo bwa mwe hanyuma imana ikamugira muzima igihe kimwe mwari mwarapfuye kera mwari mwarapfuye n'abantu benshi hano muri iri joro igihe kimwe murashobora gusubiza amaso inyuma hanyuma mukamenya yuko mwari mwarapfuye ariko ubu ni kuki mutari abapfuye muri iri joro nk'uko mwari muri icyo gihe nuko mwari mukwiye nk'uko mwari mukwiye kuba kuko mwari abanyabyaha ariko Imana umutunzi w'ikigongwe Imana umutunzi w'ikigongwe icyo twari turi hari yari Imana icyo cyazanye impinduka aho nyene Imana umutunzi w'ikigongwe Yo ndanezerewe cyane ku bw'ivyo yuko ari umutunzi w'ikigongwe Iyiba yari umutunzi gusa w'amafaranga Iyiba umutunzi gusa w'ibintu kandi niko biri ariko uko biri kose ikintu gihambaye nuko ari umutunzi w'ikigongwe yo mbega ijambo rihambaye nk'iryo ukuntu igihe kimwe twari twarapfuye kandi mu ijoro riheze twari ko turavuga ukuntu urubuto rutegerezwa gupfa kandi ikintu cyose gikikuje urwo rubuto rw'ubuzima rutegerezwa atari ugupfa gusa ariko no kubora namba rutaboze ntirushobora kubaho kandi ukubora n'ukuzimangana neza ikintu kirangiye kandi tutarashika ibyo twibaza twebwe nyene n'ibyiyumviro byacu bwite bigenda rwose bikabora aho urubuto rw'ubuzima ruzoshobora gutangura kubaho ubu tugiye nkumbure ngiye nkumbure kwinjiza iby'inyigisho nk'eyi ngaha izo nta mutabyizera ni byiza ntacyo bitwaye jewe ndabyizera ndizera yuko umuntu iyo avukiye muri iyi si iyo mukiri akana gatoyi kavukiye muri iyi si yuko mutari gushobora kuba muri ngaha uretse ukumenywa byose kw'imana kuko imana ntigira karimbi kandi zi byose iyo ako kana kavukiye muri iyi si hariho ikintu muri ako kana namba umunsi umwe ategerezwa kugira ubuzima hariho akantu gatoya imbere muri we muri uwo mwana icyo gihe nyene kandi ategerezwa kwiyumvamwo bitere bitebuke ako kabuto gatoyi kari muri we ubu mufashe ibyanditswe biravuga mu majambo atomoye rero namba mufise ubugingo budashira muri iri joro namba mufise ubugingo budashira rero twamyeho ubugingo budashira rero twamye ka kuko hariho uburyo bumwe gusa bw'ubugingo budashira twamyeho kandi gituma twariho nuko turi igice cy'imana kandi imana nicyo kintu cyonyine cyo mu bihe bidashira kandi ni nka Melekisedeki yahawe ikigira cumi n'Aburahamu kandi byarahariwe ku mwuzukuruza wiwe Lewi yari akiri mu bura bwa Aburahamu yaratanze ikigira cumi kuko yari akiri mu bura bwa Aburahamu aho uwo yahura na Melekisedeki ndashaka kuvuga kuri ibyo mu kindi kibanze kintu kimwe uyu Melekisedeki ninde ubu nimwitegereza ibyo kera cyane Imana yari izi yuko uwo muhungu azoza yari izi ibintu byose rero turi igice cy'Imana mwamye muri cyo ntimubyibuka kuko mwari cyiyumviro gusa mu Mana mwari mu byiyumviro byiwe n'izina ryanyu namba ryari igeze kuba mu gitabo cy'ubugingo ryashyizwemo imbere y'itanguriro ry'isi yari izi cyo mwari cyo ndiko ndavuga ibi gusa kare kugira ngo mvange nyigisha ariko gushira ibintu ku murongo kuko ku buryo dushobora kwiyambura uko gutinya n'ubwoba ntimuzabo muri ntimugiye kuba ariko ubu muri abana b'Imana murabona mwamye muri abana b'Imana murabona kuko igihe Imana yari igufise mu byiyumviro byayo bwa mbere wategerezwa kuba igice cyawe ubuzima bwawe buri muri wewe ubu bwategerezwa kuba hamwe n'Imana imbere ya harya yemwe igihe ya imbere ye uko ifata ishusho y'umuntu hano ku isi imbere y'uko hari ikintu na kimwe kiretse Imana wari umwe mu biyigize yari izi izina ryawe uzokwitwa yari izi ibara ry'imishatsi yawe yari izi ibikwerekeye byose ikintu cyonyine cyashitse nuko wewe igihe wari umunyabyaha benshi muri mwebwe bashobora gusangira nanjye iki cyiyumviro igihe waragahungu gatoyi cyangwa agakobwa gatoyi waratembera kandi hari ibintu bimwe na bimwe byari gusaho bitatera ingorane abandi bana ariko nkuko hariho ikintu muri wewe cyasemerera hariho Imana ahantu kanaka naho wari umunyabyaha urabyibuka atangiye karere icyo cyari giki cyari irya shusho ntoya y'ubuzima bwari imbere muri wewe icyo gihe hanyuma rero haheze igihe warumvise ubutumwa bwiza nkumbure waraja mu ishengero ugatora iki na kiriya kandi ukava mu idini uja murindi ariko umunsi umwe kuko wari igice cy'Imana wategerezwa kuba igice cy'ijambo kandi igihe wumva ijambo wamenya aho wava wamenya ukuri uko ariko wamyehura ubuto rwamye muri wewe ijambo ryabonye ijambo ryari muri wewe ryariho imbere y'itanguriro ryose ryabonye ijambo kandi waje kuri ryo ni nk'inkuru yanjye y'umuswi w'inkukuma y'ukuntu agaswi k'inkukuma kaberaguwe n'inkoko hanyuma uwo muswi wagendana n'imiswi y'inkoko uwo inkoko yaratetererera nawo ntutahure urwo rwamo rwayo kandi iyo miswi y'inkoko ibyo kurya yarya mu kinyankoko ntiyabitahura ukuntu iyo miswi ibikora ariko hariho ikintu muri iyo kisa naho gitandukanye nuko iyo nkoko yari imeze kuko mu ntango yari nkukuma nibyo umunsi umwe nyina wayo yagiye kuyihiga kandi yumvise iyo nduru y'inkukuma byari bitandukanye n'ugukokoza kw'inkoko
His mama come hunting him, and when he heard that scream of the eagle, it was different from the cluck of the hen.
Kandi nuko bimeze kuwizeye wese yavutse ubwa kabiri urashobora kumva teolojia yose ushaka no kudasenyera ku mugozi umwe kose kwakozwe n'umwana w'umuntu ariko igihe iryo jambo ryarasira hariya rero hariho ikintu kigucakira ukaza kuri ryo wewe igihe wari warapfiriye mu cyaha burya buzima yarakugize muzimu bwa mbere hategerezwa kuba ubuzima hariya bwo kukabura Imana mukumenya ibitaraba yari izi ibintu byose kandi twari twaratoranirijwe kuba abahungu n'abakobwa b'Imana namwe hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagendera mu kera ariko yarabagitse bazima mwa murabe Pawulo igihe Pawulo yari umunyateolojia ahambaye ariko igihe yaza imbona nkubone kuri iryo jambo yesi ibyo byaramugize muzima yaje mu buzima vuba cyane kuko yari yarateguriwe kuba ibyo yari igice cy'iryo jambo kandi igihe iryo jambo ryabona ijambo hari kariko kamere kiwe iyo nduru yose y'inkoko mu madini orthodoxi ntacyo byamukoze ko yari yabonye ijambo cyari igice kiwe yari nkukuma niyari nkoko yari kumwe nazo mu kinyankoko gusa ariko yari nkukuma mu ntango
but he was an eagle to begin with
Narumvise inkuru isa niyo ndizera ko bitaja kumvikana nki isakirireko yerekeye imbata ntoya yabundikiriwe n'inkoko igihe kimwe ntiyashobora gutahura yari imeze ukuntu ako gaswa inyoni idasanzwe ntiyatahura umukungugu n'ibindi yaya kinira mu kinyango ariko munsi umwe yo nkoko kazi ishaje yararetse uduswi twayo turasohoka inyuma y'ikinyango ko yambatica imoterwa n'amazi yemwe yaciye itarukira mu mazi n'umuvutoko munini kuki ntiyari bwigerija mu kidengeri cy'amazi ntiyari bwigerija mu mazi ariko yari imbata mu ntango icyo yategerezwa gukora gusa ni ukwitahura nico kimwe no kwizera hari ikintu kinaka muri yowe iyo ahuye n'Imana imbona nkubona ritahuru wariwe urwo rubuto muri we kandi rusubira kuba ruzima yoyoyo uko n'ukuri kandi acyayigira kure y'ibintu byo mwisi bicika ibyapfuye kuri we yo nibuka twese twari dufise ubuzima bwacu kera muri ivyo bintu byo mwisi ariko tumaze gucakira kirya kintu cy'ukuri ikintu kinaka cyatugize bazima hariho urubuto rutoya rwasubiye kuba ruzima kandi ibintu byose byo mwisi byacitse byaciye bibora ubwo nyine ntitwari tubifitiye inyota umwa wavyawe n'Imana ntakora icaha umusenzi amaze kwezwa ntabacumba icaha muri we nta nyota yo gukora icaha ikibanza cy'icaha kiba giheze ucika igice cy'Imana muri Kristo Kristo yapfuye kugira ngo agucungure rero mwiyumvire gusa kuri ivyo byose twari kuba turi iyo hataba kubw'Imana ariko Imana mu butunzi bwayo bw'ikigongwe ese ukuntu yaducunguye muri iri joro bega twari kuba turi hehe muri iri joro iyo hatari ubutunzi bw'ikigongwe bw'Imana mu kuri twebwe igihe kimwe isi yari yuzuye ibyaha ku buryo umuntu yari yononekaye isi gushikaho n'Imana yicuza no kuba yararemye umuntu umutwe wose ari gikomere cyaboze kinuko umubiri wose hanyuma Imana iricuza no kuba yararemye umuntu rero yavuze iti nzohonya umuntu naremye izoba honya kuko nta kintu atari umwanda muri we
destroy man who I've created. He will destroy him because
kandi kiremwa muntu cyose cyari kuba cyazimanganijwe muri iki cyo gihe ariko Imana umutunzi w'ikigongwe ntimeyemeye yuko inzira karengana honera hamwe n'umunyabyaha rero yaravuye mu nzira itanga uburyo kuri bamwe bashaka kwinjira abo bashaka gukora icyiza yo yatanze uburyo bw'ikigongwe ku bashaka ikigongwe yateguye ubwato mu yandi majambo yashitse amababa ku nkuku mazayo kugira ngo zishobore kugurukira hejuru y'urubanza kandi ntizitwarwe n'amazi hamwe n'inkoko ariko rero ya yaratanze uburyo bwo guhunga mu minsi ya Noa nico yacatumye ikora ibyo gutanga ni kuko yari umutunzi w'ikigongwe ariko amaze gutanga uburyo ku bantu hanyuma abo bantu bakabwanka rero impamvu babwanka ni uko nta kintu kiri muri bo cyo kubwakira nta kintu cyo kubwakira mawe yakunda kuvuga ati ntushobora kuronka amaraso mu ruboga rwitwa nave kuko nta maraso aba muri nave rero atashusho y'ubuzima imbere yo kwakira ibyo rero ntibushobora kwakirwa niyo mpamvu abafarisayo bashobora guhanga Yesu hanyuma bakamwita Belzebuli nuko ata kintu cyari muri bo cyo tuma bamwakira ariko abo bose data yampaye niko yavuze bazoza kuri jewe hariho uburyo bumwe bigiye kwerekanwa urashobora kuvugana n'abantu rimwe na rimwe mu mabarabara kubabwira ibyerekeye umwami bakagutwengera neza na neza mu maso yemwe twotegerejwe kubikora ibyo ari byo byose ariko mwumvirize nta muntu ashobora kuza kuri jewe kiretse data atabanje kumukwegera Imana itegerezwa gukwegera hategerezwa kuba ubuzima kandi abo bose yampaye bazoza kuri jewe yaratanze uburyo kubashaka gucungurwa yaratanze uburyo kubashaka gukira indwara kandi rero kuba yakoze ibyo nibyo bimugira umutunzi w'ikigongwe nkuko yamye ari umutunzi w'ikigongwe bitegerezwa kuba namba wansi ibi nta kindi kiba gisigaye atari urubanza kuko icaha gitegerezwa gucirwa urubanza farawo igihe yinjira mu kiyaga nk'umuntu yigana abonye yuko ashobora kwinjiramo nkuko Mose yabigize Mose n'ingabo ziwe we farawoni ngabo ziwe bisanaho bombi bashobora kuba bahoneye mu kiyaga ariko imana umutunzi w'ikigongo yatanze uburyo bwo guhunga ku bana b'abaheburayi kuki kuko bakurikira inzira y'igikorwa bashinzwe bakurikira ijambo rero nibwo buryo bwonyine bwo kuronka imbabazi no gukurikiza amabwirizwa Imana yaduhaye gukurikiza ubwo nibwo buryo bwonyine ishobora kwerekana imbabazi n'igihe dukurikiza icyo yavuze ko dukora nk'ikiganiro gitoya nagiranye haraheze igihe gito n'umukozi w'Imana yavuga yuko nariko ndigisha inyigisho z'intumwa muri iki gihe ndizera yuko nabivuze ko araheze ijoro rimwe canke abiri aho umwanya umwe yavuze nka gutya ati ugerageza kwinjiza inyigisho y'intumwa muri iki gihe yavuze ati igihe cy'intumwa caheranye n'intumwa naciye ndamubaza nti none urizera ijambo yavuze ati ego navuze nti ibyeshuro Yohani 2:18 bivuga yuko nihagira umuntu akura ku majambo y'ibi canke akongera ijambo rimwe kuri ibi atari amajambo abiri gusa ijambo rimwe gukura ko ijambo rimwe ati ndavyizeye navuze nti rero ndashobora kukubwiraho igihe cy'intumwa cyatanguriye akubwiraho igihe cy'intumwa cyatangiwe imihezagiro y'intumwa yatangiwe ku ishengero rero urambwiraho Imana yabikuye mu ishengero biciye mu ijambo ntushobora kubikora ntabihari hariya navuze nti rero wibuke urya Petero ku munsi wa Pentekoti yari uwatanguje igihe cy'intumwa kandi yababwiye ba bose ati mwihane kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzoronka ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerana riganyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose bazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu rero namba ushaka kumviriza ugukokoza kwamwe mu nkoko kazi z'amadini kandi ugasubira kuba hariya mu bintu byo mu isi rero ibyo bigiye kukwereka yuko hariho ikintu kitagenda neza kuko ni jambo uwo wese afise ukugomba ashobora kuza kandi namba ufise ugushaka wotegerejwe kuza ariko namba udafise ugushaka rero urababaje cyane ariko namba ufise ugushaka ko ukuza n'uzu ukurikiza amabwirizwa y'Imana kandi nta na rimwe inanirwa gushitsa icyo yasezeranye narabaye muto kandi ubu ndashaje sinigeze ndamubona ananirwa mu ijambo ryiwe ntashobora kunanirwa Imana ntishobora ntibishoboka ku Mana kunanirwa ngo iguma ari Imana itegerezwa ku kubikora rero ingabo za farawo zaragerageje kwigana kuko zitari zahamagawe kandi ntizari zifise burya buzima mu isezerano ntiryari ryahawe farawo isezerano ryari ryahawe igihugu cy'isezerano kandi uwigana agerageza gukurikira uwizera nyawe yahamagariwe icyo nta kindi ashobora gutanga atari ishusho y'ikiburirane iyo niyo ngorane y'abana abantu basenga b'iki gihe nuko abantu benshi cyane bagerageza kwigana mpemu yera abantu benshi cyane bagerageza kwigana umubatizo abantu benshi cyane bagerageza kwigana igihe cy'intumwa n'ibyo abizera kandi bonyene Imana yaratanze uburyo umutunzi w'ikigongwe kugira ngo abana bayo ntibahone yarabahaye uburyo rero farawo mu kugerageza kubiruka inyuma yatwawe n'ayo mazi nyene yakijije Mose n'umugwi wiwe rero Mose ntiwatwawe ntiyatwawe kuko Imana n'umutunzi w'ikigongwe kuri abo bakurikira inzira yatanze amina murashobora kubona icyo nshaka kuvuga nuko muri iri joro abantu batizera gukira indwara kuvuye ku Mana abantu batizera umubatizo wa mpemu yera bashobora kuronka kuti ikintu na kimwe Imana n'umutunzi w'ikigongwe kuri abo bazoshaka kumukurikira atari umugenzo ariko Imana Imana ni jambo kandi yigize umuntu kandi abana natwe rero kugira ngo ishobore kwerekana ibindi biyigize umubiri Yesu yari umubiri w'Imana kimwe mu biyigize Mose yaramubonye agenda yaramubonye mu mugongo nta muntu yari yarabonye mu maso hiwe ariko ubu twaramubonye twaramwihweje turamubona nk'ikimazi rero murabona yari kimwe mu bigize Imana yagaragaye ijambo icyo nico yari kandi iyo uwizera wese aje ku Mana acika kimwe mu bigize Imana mu ijambo ryayo arokoreshwa kugira ngo agaragaze ijambo ryasezeranywe muri ico gihe murabona nibyo imana umutunzi w'ikigongwe ntiyigeze idusiga tagishinga ntahe n'umutunzi w'ikigongwe turabona yuko imana yabahaye umunye mbabazi nyinshi kuri Mose hariya mu kiyaga gipfuye canke bambe mu kiyaga gitukura hariya hanyuma yaravuze hariya mu kuva ya 19:4 yaravuze iti naragutwaye kuma baba y'inkukuma nkuzana kuri jewe ngutwaye kuma baba y'inkukuma hanyuma nara kuzaniye kuri jewe hariho abandi bagabo hagati mu kiyaga hariya nabo bagerageje kwigana ariko nibiki yabatwaye kuma baba y'inkukuma rero imana iminsi yose igereranya abavugishwa bayo n'inkukuma none byari biki Mose yari intumwa yiwe rero bari bakurikiye Mose kandi ayo yari amababa y'inkukuma bagendera ko kuko yari afise ubutumwa bw'imana kandi nica abantu bakurikira bakurikira mu gukurikira Mose n'ubutumwa bwiwe bw'incungu kandi Bibiliya ivuga iti we ntibahoneye hamwe n'abatizera kuko Imana yari umutunzi w'ikigongwe kuri bo kuko bakurikira ibyagezwe byiwe Imana ishaka yuko dukurikira ibyagezwe byiwe twoshobora kuvuga bimwe kuri Kora na Datani n'umugwi wabo w'abatizera bagerageje kwigana bagerageje kwinjiza ikintu kinaka mu mugambi w'Imana ntibakunda umugambi w'umuntu umwe ntibabikunda bategerezwa kuronka ikintu bakora Kora yavuze ati yemwe hariho abantu benshi bera nkawe Mose ukora nkaho hari isi gusa ku canke bambe nkaho atawundi ari ku isi atari wewe kandi yavuze ati ndanda ntiwari ukwiye gukora ibyo hariho abandi bagabo ngaha kandi Mose yari azi yuko yategerezwa kujana abo bana mu gihugu cy'isezerano kuko isezerano niwe ryari ryahawe kandi yategerezwa kubajana mu gihugu cy'isezerano rero muri iki gihe mpemu yera ari ngaha kugira ngo agaragaze ijambo ry'imana kandi iryo nibaba ry'inkukumwa twotegerejwe kugendera ko atari teoloji yakozwe n'abantu ariko dutegerezwa kugendera ku mababa y'inkukuma tugana mu gihugu cy'isezerano rero hariya bari bagiye kuzana umugwi w'inkoko nicyo Kora yiyumvira murabizi kugira ngo baze hariya bigane iyo nkukuma rero bakoze ibyo Imana yavuze ititandukanye nabo acara arakorokeza isi yari gucokeza kirya kintu cyose ibyaremwe byose ariko Imana yari umutunzi w'ikigongwe kuko abo bagerageza gukurikira ijambo ryayo igihe cyose Imana n'umutunzi w'ikigongwe benshi muri bo bagiye ku ruhande rwa Mose hanyuma Imana yuguru yisi aca aracokeza ubutizera we umutu ubutizera azokwa mahona abatizera naho basohotse kandi bakagenda igihe gito ariko ba Yesu yavuze ati bose barapfuye n'ukuzimangana barapfuye mwiyumvira gato kuri abo bantu bari basohotse bari babonye ibitangaza by'Imana bari babonye ukuboko kw'inkomezi z'Imana bari bararyohewe na mana hanyuma bajya kumviriza umugabo yitwa Balamu yononye uburyo Imana yatanze biciye mu nyigisho yiwe yari inyuranye n'ijambo ati twese turabavukanye rero muze dukoranire hamwe uko n'ukundi gukora kwa Balamu kuriko kuriduza muri iki gihe dukoranire hamwe twese ntibizokunda tugendane n'inkukuma inkukuma Yehova muri utwana tw'inkukuma muri uwo mugwi wose batatu gusa nibo bakize Mose Kalebu na Yosuwa abandi basigaye bahoneye mu bugaragwa Yesu yarabivuze muri Uwera Yohani igice cya gatandatu Imana kubw'ikigongwe ciwe ntiyemeye yuko bahona kuko hamwe n'abandi abatizera bose bapfiriye neza hariya mu bugaragwa rero barapfuye Imana yara rokoye Mose hamwe n'inkukuma z'abizera kubera yuko bari bubashe ijambo ryayo kandi uno munsi mugenzi uburyo bwonyine dushobora kugirirwa ubuntu n'Imana Imana n'umutunzi w'ikigongwe uno munsi ariko dutegerezwa kubaha ico yabivuze ko ntushobora gufata gusa ico ubundi muntu umuntu yavuze utegerezwa gufata ikimana yavuze yavuze ayiti ijambo ry'umuntu wese riba ikinyoma ariko iryanje ribukuri uno munsi tubwirwa yuko icyo utegerezwa gukora cyonyine ahantu henshi n'ukuba umunywanyi w'ishengero kugira umugenzo cyangwa ikintu nk'icyo cyangwa kuvuga isengesho cyangwa gushyira izina ryawe mu gitabo cyangwa kumijwa kw'amazi cyangwa kubatizwa mu buryo bunaka cyangwa ikintu nk'icyo icyo nicyo cyonyine utegerezwa gukora ariko icyo ni ikinyoma kuba inkukuma y'Imana utegerezwa gukurikira ijambo munsi ku wundi utegerezwa kubandanya ugaburirwa ijambo rero turabona ibyi inyuma y'ibyo basubiriye kwidoga bagize intege nke mu kwizera Imana imaze kubareka ikigongwe rero turabona bariko baridodombera Imana kandi bamaze kubikora bariko bacirwa n'ugukomorwa kw'inzo n'inzoka yemwe bari ba ki babikwiye akankeka umuntu wese yahusha ijambo ry'Imana kandi agakora ibintu bakoze bari bakwiye gupfa umwe wese muri bo yashaka yarakwiriye gupfira mu bugaragwa ariko igihe bari barwaye canke mu buryo na muganga Mose n'uwundi wese muri batashobora kugira ico akoze kuri ivyo kandi bihumbi bari ko baraparika Imana umutunzi w'ikigongwe yaciye inzira yo guhunga kuri abo bari bayizeye yarakoze umuti wavyo mu kumanika inzoka y'umuringa Imana mu butunzi bwayo Imana yaciye inzira yo guhunga ku buryo abana bayo bizeye bashoboye gukira Imana iritwariritse n'ibitagenda neza n'ivyo ugabirije intambuko yose n'iy'ubuzima Imana irakwitwariritse uri umwana wayo kandi n'umutunzi w'ikigongo ishaka kugufasha mu nyuma abantu barakoze ivyaha mu gufata ikintu nyene Imana yari yabahaye kugira ngo kibabere impongano inzoka y'umuringa yashushanye icaha camaze gucigwa wako urubanza kandi bagize ikigirwa mana iyo ngabire kandi ico cari icaha kandi Imana nizo sangira icubahiro cayo n'umuntu wari we wese kubw'ibyo ntushobora kugira imana zibiri canke zine dufise ya mana imwe nizo sangira icubahiro cayo n'uwundi nkuko itazokwemera yuko ikintu icyo aricyo cyose gicike ikigirwa mana imbere yayo naho yatanze impongano ku bantu kandi ryari jambo ry'Imana byari ibyo ariko igihe batangura gusenga iki kigwa man rero binjiye mu ngorane rero icyo ni ikintu kimwe nyine ndibaza cyashikiye ibihe byacu by'ishengero Imana yaturungikiye ubutumwa bwa Martin Luther hamwe n'ubutumwa bwiwe John Wesley ubutumwa bwa Pentecost ariko twabikoresheje iki cyakintu nyene bakoze n'inzoka y'umuringa twasenze ikigirwa mana ndumunywanyi w'iki kandi ndumunywanyi wakirya urabona urumunywanyi w'ikintu kinaka bitavuye ku mutima bifatana no gusenga kwera kw'inkomoko kw'ijambo ry'Imana n'igiki cyashitse Bibiliya tubwirwa muri Bibiliya yuko umuvugishwa yafashe kijya kigirwa mana kandi akakimenagura haleluya icyo dukeneye uyu munsi n'umuvugishwa azomenagura ikigirwa mana cy'amadini ayo yiyumvira yuko ariko araja mu ijuru kuko ari abanywanyi b'umugenzo munaka cyangwa idini rinaka akeneye kumenagurwa no guturirwa agatagwa kure Imana yuzuye ikigongwe n'umutunzi w'ikigongwe ku munsi aho twari kuba twese turi muri uwo muvurungano w'umwijima hariya ariko Imana umutunzi w'ikigongo yaturungikiye mpemuri yera w'ukuri w'ikomoka afise insobanuro yiwe bwite yabyo ahanyene mu nyubako buri joro Imana umutunzi w'ikigongwe mbega ukuntu biteye igomwe kumubona ameze uko ego mugenzi rero ibyo biyumvira bashobora gukora byonyine kwari ukuja kuri irya nzoka gusa canke kirya kintu gitoya Imana yari yakoze hariya yari yakoresheje Mose kandi yari yamubwiye akimanike ku giti hanyuma bashobore gukira bitavuye ku mutima kwari ukuza hariya gusa hanyuma bakakiraba rero batanguye kugisenga hanyuma Imana irungika umuvugishwa kandi yarakimenaguye rero abo bose banse kuraba kuri iyo nzoka mu bugaragwa barahonye ubu Imana yatanze uburyo ariko wanse kuburaba ugumye wicaye ku rundi ruhande rw'ibarabara amase ku mugenzo munaka kandi ukanka kuraba neza na neza mu ijambo ngurabe yuko ari ukuri canke atariko abo banse abo bose banse kuraba barahonye kandi Imana n'Imana itigera ihinduka na rimwe kandi abo bose banse kuraba barahonye niko biri n'uno munsi cyo kimwe Rera abantu mu nyuma bakoze ibyaha kandi nkuko bamye babikora. Rero bakozwe zemwo ikigirwa mana mu kugikoramwo bagerageza kuronka ugukira ingwara bitavuye ku mutima kandi barabanywanya ibikintu kinaka kandi nkuko tubikora uno munsi kandi ubu rero turabona ubudasa bwabyo bwari yuko Imana yari impongano nziza kandi kimenyetso cyiza cyo muri icyo gihe. Imana icyo gihe byari byiza cyane ariko byari icyo gihe gusa ibyaruri ya rugendo byari byo gukora gusa muri ruri ya rugendo kandi ubutumwa bwa Marite bwa yazanye ubwo gutsindanishirizwa no kwizera bwari byiza cyane mu gihe cya Ariteri bwashyitse hariya ntibwaharenze ukwezwa kwari kwiza mu gihe cya Wesley kwashyitse hariya ntikwarenze hanyuma twinjiye mu gihe cya Pentekote kandi ugushumbushwa kw'ingabire n'ikintu cyiza cyane cyari cyiza muri icyo gihe ariko turiko tuja kure y'ibyo twarabirenganya tanke nka kunkuko hari hisi dutegerezwa kurengana icyo kintu kuko twagikoresheje ikintu kimwe nk'icyo bako Zembele kugira ngo ikigirwa mana muri icyo ndi umunywanyi w'uyu murwi ndi umunywanyi w'urya murwi Imana izorungi ku muntu azosambura icyo kintu akagicamwo ibipande maze yemeze ijambo ryiwe ijambo ryose itegeretse Imana ishimwe ubu turabona yuko ibyari ukuri Imana umutunzi w'ikigongwe cyayo hanyuma muvugishwa hanyuma umuvugishwa maze gusangangura ibyo byabasize atakimenyetso na kimwe cyo gukira indwara cy'impongano kuko ikigimagwa mana cyabo cyari cyasanganguwe ariko amwana umutunzi w'ikigongwe yabakoreye ikindi kimwe rero yakoze icyaho yarazikuruye amazi mu kidengeri mu rusengero kandi benshi baraza bagakira indwara binjiye muri ayo mazi Yesu yaraje kuri icyo kidengeri nyene maze abona umugabo yari amaze imyaka myinshi aryamye ngaharindiriye kwa maza zikuruka muraba Imana umutunzi w'ikigongwe naho icyo kintu bakigize ikigugwa mana naho umuvugishwa yarinze kugisambura Imana yabaciriye iyindi nzira kuko ari umutunzi w'ikigongwe ishaka yuko bakira kuko yabaciriye inzira kugira ngo bakire rero hanyuma ivyo birabandanya isigenda irushirizaho kuzura ibyaha no kurushiriza kuzura ibyaha igihe cyose nuko ihereza isi yuzura ibyaha rwose ku buryo Imana yashobora kuba yarayihone iravuga muri Maraki kane kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo yashobora kuba yabikoze icyo kibazo gusa ariko rero Imana umutunzi w'ikigongwe yarungitse umucunguzi Yesu Kristo yarungitse Yesu ngo abe umucunguzi n'umukiza byombi kuko yavuze ati nkuko Mose yamanitse inzoka y'umuringa mu buga y'umuringa mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu ategerezwa kumanikwa kubw'iyo ntumbero nyene we impongano nico dutegerezwa guharanira gushikira nta kindi atari impongano ibyo Yesu yaguza amaraso yiwe nibyo dutegerezwa guharanira gushikira kandi bibiri yaravuze ngo yacumitiwe ibyacu byaha yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we kandi imishisha guyiwe niyidukiza ibyo nibyo dushobora guharanira gushikira kuko ibyo nibyo mpongano iyo duharanira yatanzwe ku bwacu Imana umutunzi w'ikigongwe iyo yategerezwa kuba impongano y'ibihe bidashira kuko yaje ubwayo Imana yaraje ubwayo mu ishusho y'umubiri w'ikinyabyaha kugira ngo ishireho impongano y'ibihe bidashira kandi yarababajwe mu mubiri maze ishiraho impongano nuko igaruka mu ishusho ya mpemu yera kugira ngo yemeze iyo mpongano mu gihe atanzoka y'umuringa n'umwe canka amazi atikuruka namwe byashobora kubikora byose byategerezwa iyo mpongano itunganya Imana umutunzi w'ikigongwe cayo yarabikoze ubu rero uyu munsi ari wo munsi tubayemo twaciye muri ibyo bihe by'ishengero kandi turasigura ibintu byose biri kure ya kiriya abanyateolojiya b'iki gihe barushirije rwose icyo gice cyacu bagisigura mu buryo bwose babishyira ku wundi munsi munaka ikindi gihe kinaka ikindi kintu kinaka kera cyane mu gihe kinini giheze kandi ugukira kuvuye ku Mana kwari kumeze gusa n'ukwarenganye byari bigoye kuronka umuntu n'umwe yobyizera barabitwenga nta gihe kirenga n'imyaka 20 giheze barabitwenga abapentekoti basa n'abagiye kure yabyo baratanguye mu minsi ya mbere ariko bagiye kure yabyo Rabinge nebakoze rero barinjiye mu buhumbyi bw'amadini biruka kugira ngo umwe wese yishireho kumugenzo n'ibindi kiretsaho kwakira umuco uko umuco wagenda winjira bashinze amadini bishiriraho imigenzo umwe wese aza yishiriraho imigenzo kandi akahagarara kuri iyo nyigisho hanyuma rero bagiye kure cyane ku buryo mpemu yera atashobora gushika mu ishengero byandi byahindutse gusa ikintu ikindi kigirwamana nk'inzoka y'umuringa byahindutse ugusenga ibigirwamana umuntu wese avuga ati ndumunywanyi wiri kandi ndumunywanyi wa ririya kandi ugusenga ibigirwamana mbega umwanda twarimwo mu gihe cy'iherezo ariko Imana umutunzi w'ikigongwe cyayo yarasubiriye kurungika mpemu yera kuri twebwe kandi ashingira intaye ijambo ryiwe iri joro nk'uko yasezeranye ko yobikoze Imana yasezeranye ko yobikoze ibi bintu raba ibyo yakoze raba icyo yakoze ingene ubu dushobora kubona ukuntu yasezeranye igihe kimwe ico ikintu kinaka gishika kandi turabona yuko cashitse neza na neza nk'uko uko yavuze ko yokoze kandi yari umutunzi w'ikigongwe cyayo ngo yame agira imbabazi zo gushitsa ijambo ryayo ryose yasezeranye itegereze kubikora tegerezwa kubikora kandi igihe cyose kugira ngo agume ari Imana igihe cyose irabikora ijambo ryayo ryamarishika mu gihe cyaryo urubuto rwayo yabibye mu isi yakoze iki yarushize ngaha mu ijambo kandi n'urubuto kandi igihe cyose igihe gishishye igihe icyo gishitse urwo rubuto rurera maze rero hakavamwo uguhindura ibintu rero yarabisezeranye kandi nuko bigenda rero ntitwari tubereye ibyo bintu ntitwari tubereye iyo mihezagiro y'Imana kuko twari twakurikiye ibintu by'isi tugendera mu ikosa rya Kayini Kayini yubaka igicaniro cyiza n'ishengero ryiza kandi ashyira kwa mashurwe maze akiyumvira yuko ibyo nyine ari byari byiza byari umurundo w'ibyamwa bita pombe canke ibyo bita poire canke ibyo bita grenade canke icyo ari cyo cyose ibyo se na nyina bari bariye mu itongo rya Edeni icyo ari cyo cyatumye birukanwa maze kubw'ibyo abishikanira Imana nuko Imana irabyanga ariko kwizera niko kwatumye aberaho Imana ikimaze ikiruti cya Kayini kandi uyu munsi Bibiliya yavuze muri Yuda yuko bajyanye inzira ya Kayini bagahorera mu mugaragarizo wakora murabona bajyanye inzira ya Kayini bubaka ibicaniro bubaka amasengero amadini bayashariza n'amashuri manina fisa banywanyi benshi kurusha ayandi binjiza ibintu byose babonye n'ibyo gusimbagurika canke guhana imikono canke byo kubatizwa mu buryo bunaka canke kuvuga mu ndimi canke kwirukana mu mazu hose bashira amazina yabo mu bitabo n'ibyo kandi rero bagatera umugongo kuri nyene kwavuzwe bakaguhakana ni gute bishobora kumera gutyo itegereze uwo mwanda twarimo itegereze kandi Bibiliya yaravuze ngo kandi bajanye inzira y'abaramu bahonera mu mugaragarizo wa Kora bagahonera mu mugaragarizo umugaragarizo wa Kora wari iki none wiyumvira yuko ari wewe muntu bera wenyene none Imana ya twese turabera ishengero ryose rimeze neza byose twese tuje hamwe icyo nico twari dukwiye gukora aho niho bahoneye aho kandi by'ukuri twari tubereye kubuko ariko Imana umutunzi w'ikigongo yadukuye mu rudobi maze twe itwemerera kurubona imbere y'uko icyo kintu gishika umutunzi w'ikigongo cyayo maze turungikira umuvyuro w'ugukira kuvuye ku Mana n'ukugaruka k'ubushobozi bw'Imana bijanye na kahise nta muvyuro urigera umara imyaka irenga itatu uyu muvyuro warabandanije mu gihe cy'imyaka 15 wabaye umuriro waka uzunguruka isi none nuko twari tubereye Imana umutunzi w'ikigongwe cyayo atari uko twabyipfuje cyangwa twari tubibereye bambe mwiyumvira gusa kuco byakoze ndagivye yumvira kuri umwe muri bashiki bacu ngaha nyene iFenix benshi muri mwebwe muzi umupfasoni hati yari arwaye kanseri yo mu mutima kandi yari mu murongo w'amasengesho aha hejuru igihe mwene data moro na jewe twari ngaha ibya mbere haraciye nk'imyaka 15 18 kandi yari mu kumfiro yishwe na kanseri yo mu mutima kandi yategerezwa kuba yarapfuye cyane kera ariko Imana umutunzi w'ikigongwe yamurungi tsekubu shobozi madzikiza ubuzima bwiwe none ubu ni muzima imana umutunzi w'ikigongwe umukenguza amateka ipshawo umuntu ahambaye ndimvyumvira yuko yari umukuru canke ikintu kinaka wihuriro ry'ababatiste ry'ababatiste bo mu bumanuka igihe kimwe canke umwungirizi w'umukuru canke ikintu kinaka yari yarakoze ibintu byose yari umuntu mwiza yakoze ibyo yarazi byose gukora yari yagiye mu buganga hose mu baganga kandi nta muntu yashobora kugira ico amukoreye yari yaradendebukiwe ariko abakozi b'Imana bari baramusengeye yari yarasutswe kwa maritirane y'amavuta ku mutwe yo gusigwa n'abakozi b'Imana batandukanye ahantu hose ijoro rimwe Los Angeles California ndiko ndaduga havugirwa ubutumwa nararavye umurundo w'intebe zige nderamwe abarwaye zangana nk'incuro zibiri incuro zitatu iziri ngaha hose haruguru no hepfo mu nzira imbere n'inyuma kandi rero aho hariho agatanda k'abarwaye karyamye hagakobwa gatoyi kakirabure agakobwa gatoyi kakirabura na nyina yari yicaye impande yako kandi mwene data yari ko aratondeka umurongo w'amasengesho kandi nariko ndaraba ntazi ibyo ariko biraba nuko mbona umuganga yambaye amarori afise mu ntire y'ibigaragamba ariko araraba akana kagakobwa gatoyi kakirabura kandi indwara yo mu muhogo nuko gaca karadaradara nuko ndaba irya ntino ndiyumvira indani uwo mwana ari hehe sinashobora kumubona haciye umwanya muti yo hepfo atabyizigiro hari akana gatoyi kagakobwa keza cyane ki k'imyaka nka cumi canke umunani gategerezwa kuzodadarara ubuzima bwako bwose rero nyina yari aho apfukamye asenga nuko ndavuga nti uyu muganga yabaza akagakobwa kawe nuko ndabidondora yaravuze ati nibyo mugenzi nuko agerageza kuzana uwo mwana hejuru ahavugirwa ubutumwa baramubwiye ngo ntabikore bagerageje kumugumiza hamwe ngo atekereze nk'ako kanya bakimara kumugumiza hamwe nariyumviriye nti rero tuzoronka karyo ko kumusengera mu minota mikeye inkumbura abantu bari ngaho ubunyene niho bari iryo joro kandi nariko ndatereza amaso mu ikoraniro mbona agakobwa gatoyi kamanuka hasa naho hari mu mabamu kabarabara gatoyi gapfise igipupe mu maboko gakinisha ico gipukwe uko umuganga yoba yaravuze ko kazodadarara ubuzima bwako bwose kose imana umutunzi w'ikigongwe yarungitse mpemu yera mu kwerekwa nuko ako gakobwa karahaguruka ngaho maze ko na nyina bafatana amaboko bagendagenda muri iyo nzira bahimbaza Imana inyuma haraciye umugabo w'umutama umukenguza amateka ipshawo benshi muri mwebwe murazi igishinga naye ciwe yari yarabaye umutunzi mw'imuntu mwiza yaragerageje ubuzima bwiwe bwose imyaka mirongo itandatu n'itanu ari ikimuga kigenda mu ntebe y'abarwaye barinda kumusunika ngo aje ku gitanda afise ibibando mu maboko yagendesha atari uwo kuzosubira kugenda neza ukundi nuko rero yari yicaye ngaha biraba maze nk'ako kanya ndaraba hirya nderekwa nguwo araje agendagenda muri iryo koraniro yunamitse umutwe yashobora kugenda neza nk'umuntu wese sinarinze uwo muntu uwo ari we naravuze ni hariho umuntu yahambaye yicaye inyuma hariya yakorotse avuye mu mukogota akiri umuhungu mutoyi agwa ku cuma cyari gishigikiye ibyatsi maze ababara mu mugongo baratobaguye imbaho izindari kugira ngo bimurinde yuko ukunyiganyiga kwayo abantu bariko baragenda ko mubabaza mu mugongo naravuze nti yabaye umuntu ahambaye kandi abandanya ateraje imbere yicaye mu muzingi munini muri White House nuko rero umuntu wese araza arambarira ati n'umukenguza amateka y'ipushabu wari bwigere umwumva naravuze nti sinari bwigere numva ibyiwe nuko rero amuhereza akamikoro batembereza inyuma hariya kandi bariko baravuga inyuma n'imbere maze rero ntangura kuraba ijya nino nuko mbona umutama w'umukenguza amateka ariko araza azangana mwiyerekwa maze neza na neza kandi akomeye neza uko bishoboka imana umutunzi w'ikigongwe yamukuye muri irya ntebe y'abarwaye maze agenda afise ibibando gushika umunsi yapfiriye ko imana umutunzi w'ikigongwe mu gihe abaganga bari bananiwe mu gihe ubumenyi bwari bwasenzwe mu gihe ikintu icyo ari cyo cyose cyari cyasenzwe imana yabereye umutunzi w'ikigongwe umukenguza amateka ipeshawe ndiyumvira kuri jewe kera nkira agahungu gatoyi ndibuka yuko abantu banyita umuyumbi munsi uwanka abagore impamvu byabaye uko nuko nabonye kwigenza nabi kwinshi cyane mu bagore igihe nari umwana nararaba narabanka kandi ubu sindabanka kuko ndazi yuko harimwe abameze neza ariko ndibuka ingene byari bimeze nabi cyane bigenza nabi rwose kandi nari yumvira nti yo jewe sinzokwigera njaho abantu bari sinize rero sinzokwigera niga rero akana gato yikicaye hariya kambaye katambaye nishati ikoti ryanje rifashe nkuko nigishwa kwashu kandi hashushe rwose maze umwigisha aravuga ati William ndushushe n'iryo koti wambaye narabuze ntoya mwigisha numva nkanye gatoyi nuko andungika kuja hariya kuziko maze yongeramwe inkwi muziko rero nari hafi gusha kandi sinari mfisi ishati muri ibyo bihe byose kandi nari yumviriye nti iyo mba noshoboye kuronka amahera igihe kimwe ku buryo noshobora kuronka ntoya ko kwironkera inkoho yo guhiga ipima 30 noje mu burengero ngaha nkaba ngaha kani ngahiga ubuzima bwanje nsigaje kubaho sinashaka kugira imigenderanire n'abantu nashaka gusa kwibera kure kuko batankunda kandi sanashaka gusa kuba kure yabo kandi rero igihe cyose naja mu gisagara kugira ngo mvugane n'umuntu nkabona abantu nzi mwibarabara navuga nti muraho John Jim mweze gute yo bwakeye muraho ntibashaka kumvugisha ntibashaka kugira imigenderanire nanje kubera dawe hamwe n'abandi bakora inzoga yitwa whisky kandi jewe sinabikora jewe ntacho nakoze kandi nari kuba nabaye umuntu nguyo ari kubu nabyeye umugore wanje ntagiye kinini giheze nti uruhome rwanje rutatswe n'inkoko nziza n'inkoho nziza cyane umuntu ashobora kugura yo kandi niyumvira za mpuzu zishaze zuzu y'umwanda muri iri joro mfise amakostima 2-3 hanyuma nga ngo ntabagenzi ntegerezwa kuja kwinyegeza hariya mu bugaragwa kugira ngo mbe kure y'abantu n'igiheye ngorane bega n'ukubera icunja ryanje bega n'ukubera amashuri yanje oya imana umutunzi w'ikigongwe yarambonye uko nari meze hanyuma arancungura ndibuka abantwaye bamfashe mu maboko nk'impumyi sinashobora kubona ikintu cyose imbere yanje cyari ikijiji nari ngiye kuba impumyi ubuzima bwanje nsigaje kubaho ariko imana umutunzi w'ikigongwe yaransubije ukubona afise imyaka 55 kandi ndacabona neza imana umutunzi w'ikigongwe nicyo kintu cyonyine nshobora kuvuga igihe kimwe ishengero ntiryari rifise uburyo bwatanzwe bwo gukira indwara bari bafise ariko bari barabutaye ariko imana umutunzi w'ikigongwe yaraburungi kiyinge ingabire yo gukira indwara kuvuye ku mana nimpemu yera muri twebwe agaragaza ijambo n'ibimenyetso bibiri iherekeza imana umutunzi w'ikigongwe mfise impapuro 2-3 ngaha z'ibyo nanditse ariko singerageza kubitanga kuko ndazi neza yuko isaha yo gutanga urujya murongo w'amasengesho iri hafi ariko imana umutunzi w'ikigongwe benshi muri mwebwe muri iri joro abaganga barabahebye hariho abantu bicaye ku ntebe basunika nkumbure ntibazigera bahihagurutsa bazokwama bari ngaho bamwe muri bo baramugaye mu buryo batandukanye ntibazokwigera ntibashobora kuhihagurutsa nta buryo na bumwe kuri bo bwo kuhihagurutsa ariko imana umutunzi w'ikigongwe yaratanze impongano nimuyanke muyakire hariho abagabo mu ikoraniro bafise ingorane y'umutima hariho abantu barwaye kanseri abaganga atacyo bashobora kubakorera nta byizigiro mufise nta mfashanyo muri iyi si ariko imana umutunzi w'ikigongwe ciwe yararungitse mwemu yera kandi ari ngaha nyene ubu kugaragaza ijambo kwemeza yuko ari wa wundi nyene cyo uno munsi no mu bihe bidashira kuko tubikwiye kuko imana n'umutunzi w'ikigongwe amina rero niwe n'urya muntu nyene n'umwami Yesu ntiyapfuye ariko yarazutse mu bapfuye kandi ni muzima ibihe byose ni wa wundi nyene cyo uno munsi n'ibihe bidashira aracyari nyene umutunzi w'ikigongwe ciwe nkuko yarari kuri wa mugore yarafise uburwayi bwo kuva amaraso yaciriye inzira mu igugu ry'abantu nta byizigiro yari afise abaganga bari barakoze ibyo bashobora gukora bari yari afise uburwayi bwo kuva amaraso yari kwarava rero ba yakoze ku mpuzu ya mwiza mwigisha imana umutunzi w'ikigongwe yarahindukiye hanyuma iramubwira icyo yari arwaye yaciye akiri iyo ndwara yo kuva amaraso umugore akiri muto imara ya mbi yagiye kumugeza umunsi umwe kuvoma amazi nta byizigiro yari irukanywe mu bakobwa mu bantu ubuzima bwiwe bwari bubi rero ubuzima bwiwe bwari bubi rero yari yumviriye ati nakahe kamara ko kugerageza barantahanze nta kintu kigisigaye kuri jewe ariko yararavye rera hagaze ku ruhande canke yicaye ku ruhande rw'iriba hari umugabo yicaye hariya yamubwiye ibintu byose yoba yarakoze imana umutunzi w'ikigongwe iyo mana nyene muri rijoro no mutunzi w'ikigongwe kandi wagundi nyene yari muri kirya gihe imana umutunzi w'ikigongwe niyumvira yuko dufise amakarata yo gusengerwa kwa majana 2 nangahe canke ico twahamagaye muri za majana 2 tugiye kuba hamagara kandi dushira abantu ku murongo tugiye kubasengera ariko imbere yo kubikora mu gihe hoba hari abantu bashaka baje ngaha kugira ngo twikure ibi bintu vy'ama reba sibintu vy'amareba ngaha n'ukugaragazwa kwisezerano ry'Imana biterwa n'icuraba nta ciza kiri ku muntu numwe nta nkomezi ziri ku muntu numwe ariko twebwe nkabizera dufite ububasha si nkomezi ariko no ububasha umuntu umwe yarambajije haraheze igihe ati mwene data Branham wizera yuko ufite inkomezi zo gukiza ibi navuze nti nta nkomezi mfise na gato ariko ndafise ububasha uwizera wese arabufise namba uvyanse uzoguma huri ariko namuvyemeye uzokora umusese karutagira iherezo kuko imana n'umutunzi w'ikigongwe fata umupolisi muto yari hariya mwibarabara impuzu ziwe zisa naho zibekera kuko yonze cyane ingofero ikwegera amatwi hasi aratambuka mwibarabara aho imodoka ziruka ku birometero 80 ku isaha n'amamoteri y'inguvu z'amafarasi amajana 3 nta nkomeza afise zo guhagarika ikinga nibyo ariko avugisha ifirimbi hanyuma kaduze ikiganza rero ni murabe ngo amafire arazwira nta nkomeza afise ariko afise ububasha afise igisagara cyose inyuma yiwe kandi iyo umugabo cyangwa umugore uko wowe umeze kose urafise ububasha bw'Imana mu isezerano kuko uri umutunzi kandi wowe yarasezeranye gukora byinshi cyane rwose niwabwira uyu musozi utishinguka kandi ntukekeranye mu mutima wawe ariko ukizera yuko ibyo wavuze bizoshika ushobora kuronka ico wavuze kandi nta nkomeza ufise ariko ufise ububasha muri buki gihe yambwira hariya iti uzoshobora guhishura amabangari mu mitima kuko ya muribuka ibyo benshi muri mwebwe bantu bifenix yarabisezeranye ico isezeranye iragikora rero hariho bamwe muri mwebwe ngaha batagira amakarata yo gusengerwako kandi nta nkeka ni bangahe barwaye kandi batagira amakarata yo gusengerako duze ibiganza byanyu atankeka ni byiza cyane bamushaka kumenya atari ububasha atari inkomezi ariko ububasha bw'ijambo muzokora namwe ibintu nkora Yesu yarasezeranye muri Luka 17:30 yuko neza imbere yuko yukuza kwiwe hazoba hameze nk'uwo mu gihe cya Mose cyangwa Noa aho barya kandi bakanywa kandi bagashingirwa kandi ntibamenye gushi ku munsi Noa yinjiriye mu bwato yavuze ko hazoba igihe nk'icyo kandi yarongeye aravuga ati nk'uko byari bimeze mu minsi ya Loti kandi ati ibyo bizoba kuri uwo munsi aho umwana w'umuntu azohishurirwa igihe umwana w'umuntu azohishurirwa mu minsi ya nyuma ubu ni murabe icyo we ukuntu umwana w'umuntu yamwihishuriye muri uyu mumarayika yari umwana w'umuntu atankeka Aburahamu yamwise Elohimu yari umwana w'umuntu yahishuye ubwiwe neza na neza imbere y'uko isi yo mu mahanga iturirwa yabikoze gute kuwizera kuwigira uwizera yarungitse abavuga butumwa babiri hepfo bababwira ubutumwa ariko kuwizera nyawe yahagaze ateye ibitugu by'iwihema hanyuma avuga ati Aburahamu yari Aburahamu Aburahamu munsi iminsi mike imbere yaho ariko ubu ni Aburahamu umugore wawe Sara ari hehe atari mu ihema inyuma yawe ati ngiye kugumya isezerano ryanje kuri wewe ngiye kuzokugenderera yo Aburahamu yari afise imyaka 100 Sara 90 ariko Imana umutunzi w'ikigongwe yagumije isezerano ryayo rero umwana yaraje kuko Imana ari umunyakigongwe kandi yuzuye ikigongwe n'umutunzi w'ikigongwe igumye isezerano ryayo mwitegereze yateye ibitugu ihema hanyuma Sara aratwenga aravuga ati ibyo bintu byoshoboka gute ndashaje noronka umunezero n'umugabo wanje gute nk'umugore ariho agishingirwa ko mbona mfise imyaka 100 imibonano yababiranye yaraheze haraheze imyaka myinshi cyane ibyo byoshoboka gute acaratwenga hanyuma umumarayikana umwana w'umuntu ateye ibitugu ihema ati ni kuki Sara yatwenze ati ibyo bintu byoshoboka gute byari biki Yesu yaravuze muri Luka 17:30 yuko mu minsi imeze nk'iyo mu minsi ya Loti ibintu bimwe imbere y'uko isi yo mu mahanga iturigwa yavuze ati umwana w'umuntu azohishurugura ubwiwe kuri uwo munsi yatanze isezerano Maraki 4 yaradusezeraniye yuko byo vutswe yuko ubutumwa buzoza buzosubira Bazosubiza abantu mu butumwa bw'inkomoko bwa Pantekote hamwe n'imihezagiro imwe nk'iyo bari baronse ku munsi wa nigiki n'amababa abiri y'inkukuma isezerano rishasha n'isezerano rya kera akubitira amasezerano yayo hamwe kugira ngo arangure iby'amasezerano yo muri Bibiliya yari yaravuze ko azokora amina Imana umutunzi w'ikigongwe niyo kwemera yuko ihanga ryayo rifatwa muri iki gihe cy'ishengero rya Laodikia gitini ritunze ibintu n'ibindi by'isi ariko yari gutanga uburyo bwo guhunga mu byizere bagenzi Imana ibahezagire amina Imana umutunzi w'ikigongwe ikigongwe cy'Imana nicyo kintu cyonyine shaka atari ubutungane bwiwe atari cyagezwe ciwe ariko ikigongwe ciwe ngiki cyo nsaba n'ingingo Imana ngirira ikigongwe twese nuko twiyumvira nariko nitegereza hariho umugore mutoye yicaye hariya ku mpera y'intebe mbega urafise ikarata yo gusengerwa ko umupfasoni ntayo mufise Nekana kweri kimana, n'umutunzi w'ikigongwe. Warababajwe cyane n'uruhagarara mu minsi iheze, sivyo? Cyane rwose n'amaso yawe byarunyutse, sivyo? Nivyo. Ubu bigiye guhinduka. Imana umutunzi w'ikigongwe, mukubabaza namba uja kubyizera rero nta karata y'ugusenga kwa kufise, nta kintu na kimufise ariko nta yo cukekeranya. Urabona n'ubuntu bwiwe uronkejwe. Hariya hari umugabo mutoyi atari muremure yicaye hari imbere afise ikintu kimeze yicaye ngaha nyene arababazwa n'ikintu kivyimbye ku mubiri vuba cyane niho cabonetse vuba uko n'ukuri sivyo ga mugenzi nivyo ntuzica arico kigutera ubwoba nivyo byatewe no guhinyagara sivyo urafise ikarata yo gusengerwa ko nta karata yo gusengerwa ko ufise ntayo ukeneye Imana umutunzi w'ikigongwe ciwe yo mwene data mushikanje yizere Imana n'uyikekeranye yizere nivyo kuri hano haciye umugabo yambaye ikostimi isa n'urupfuzo yambaye amarori raba ngaha mugenzi urizera Imana n'umutunzi w'ikigongwe wicaye ngaha ufise umusipa urizera yuko Imana ishobora kugukiza uwo musipa kandi ukamera neza yicaye neza na neza ku mpera y'intebe ariko arandaba namba wizera yuko Imana ishobora kugukiza iyo uwo musipa Imana iraja kubigukorera namba uvyemeye uravyizera uraja kuvyemera n'ivyiza urashobora kubironka namba uvyizeye gusigira ikigongwe Ego mugenzi hari umupfaso nicaye hano ariko arababazwa na maraso atembera nabi mu mubiri wiwe ariko namba yizeye Imana iramukiza namba vyizeye ndizeye ko ataja kuvyakira atankeka giri kigongwe niryo sengesho ryanje sinashobora kubona neza uwo mugore mupfaso ni lile urizeye ko Imana ishobora kugukiza uko gutembera nabi kwa maraso namba vyizeye vyakire amina izere gusa Imana ni nziza sivyo Gastella yego nivyo sinari bwigere mbona uwo mugore mu zima bwanje ariko Imana mu kigongwe cyayo hari uwundi mugoye yicaye neza inyuma hariye nyuma ariko arandaba nawe afise amaraso atembera nabi mu mubiri nkawe ya yari kwabyiyumvira ko rero sinigeze mbona uwo mugore mu buzima bwanje nk'uyu mugore wundi afise iyo ngorane nyene ndaba urizeye ko ndi umuvugishwa w'Imana cyangwa umukozi wayo nawe ufise iki ngorane y'umutima namba ari byo tuzi ikiganza cawe ntaje ufise ubu Imana umutunzi w'ikigongwe iri kwirerekana ko ari nzima muri iyi nyubako iri joro Imana umutunzi w'ikigongwe amina Mbega hoba hari mbega hari abanyabyaha n'abasubiye inyuma bangahe bashobora kuhaguruka no kuvuga bati mana mutuzi w'ikigongwe ngirira ikigongwe haguruka ndabasengera namba mwizeye ko amugomba guharigwa ubu Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire we wasubiye inyuma haguruka Imana mutunzi w'ikigongwe muri mu by'ukuri ntiwatevye muri ubwo buryo gushikaho udashobora kubona ko ari sezeranyo n'inyene by'iki gihe Imana mutunzi w'ikigongwe namwe abo abari bo bose mwahagurutse ngiye kubasengera mu mwanya muto ndashaka ko mugenda mu ishengero ryiza ry'ubutumwa bwiza kandi mubatizwe mu mubatizo ru Kristo Imana ibahe mwemuyera Nega hari wundi yo haguruka kandi akavuga ati jewe nshaka kwibukwa mana mukunti mana mu kigongwe cawe nyibuke sinabaye huko nategerezwa kubaho nkumbure Imana iguhezagire mu fasoni kandi Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire Imana iguhezagire nivyo Imana umutunzi w'ikigongwe ngirira ikigongwe Imana iguhezagire mu kigongwe mbega bo babari bangahe ngaha bavuga bati ndahagurutse nshaka kumenyesha Imana ko nshaka kigongwe sinabaye ho mu bugororo sinabaye ho gutya na gutya nikigongwe chiwe imani guhezagire mwene data ubundi yovuga ati imani mutunzi w'ikigongwe imani guhezagire mushikane nivye imani mutunzi w'ikigongwe imani guhezagire nawe imani guhezagire guye winyuma hariya haguruka gusa muravuga muti mbega hari iciza kirimo mwene data Branamwe byukuri haguruka kandi urabe ingene hari itandukaniro nambo iri mvuga kuri mu mutima wawe imana n'umutunzi w'ikigongwe si nishaka ko numwe yoparubi ariko ko bose bihana imana umutunzi w'ikigongwe yo mana tugirira ikigongwe ubumbega nibangahe hano bafisa yo makarata yo gusengerwako zari zingahe ana be sivyo ana be abantu bose bafisa ikarata yo gusengerwako ahagarara kuri uru ruhande aba makarata yo gusengerwako be bahagarara inyuma yabo hari ndabaza namba hari abavuga butumwa hano bo kunda kuza kumfasha namba bahari boza nonezererwa imfashanyo yanyu hano kuko twonezererwa no gusenga dusengera hamwe namwe ehe bibiliya ivuga ngo ibi bimenyetso bizokurikira bizerego mushinga nawe mu izina ryanjye bazosenda amadayimoni bazovuga mu zindi ndimi mbega turabikora ku buntu bw'Imana si twebwe ariko Imana umutunzi w'ikigome hafashe ijambo ryiwe Imana ubu intebe basunika namba mushaka kubashiraha imbere tubasengere ntibikenewe kubasunika aha muri izi nzira yose rekya nivyo bareke baze hano mu byukuri turabasengera umwe wese muri mbo Imana umutunzi w'ikigongo woshobora guhagarara mu ruhande rw'iburyo ubu umwanya mutoye mbega mwene data Brown nazananye azotecho nana nari niziye ko ashobora kuba ari hano hehe mwene data utrawa ari hehe mwene data Frere ari hemwe bari mu bamwe muri abo bantu bari kumwe nanje igihenezo bwa mbere reka dusubire inyuma muri buka ya mirongo yo gusengerwa kwa yakeraho twaguma hariya gushikaho mwategerezwa kumfata uruhande kandi wundi agafata urundi nabaye goyigo irwose nibangahe bari muri ivyo bikorane kera bigitangura raba hano muri buka kera nababwiye ku mwambi Yesu yambwiye ko ni naba umwizigirwa kwibi bintu bizoshika sivyo ntivyari bwigere bishika muri cyo gihe ariko byarashitse kuko Imana n'umutunzi w'ikigongo ishitse isezerano ryayo amina ngerageza guhagarika kandi ntavyo nshoboye amina Imana ishimwe haleluya yo ndanezerewe kuba ndumwe muri bo amina yo mana harabantu nka bose imitima yabirurumba umuriro wamanutse kuri Pentecoste woza kandi ukabeza yo ururumba ubu mu mutima wanje yo ishimwe ku izina ryiwe ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo yo jewe umugogo umutindi umworo w'umutindi w'impumyi nkuko narindi ariko bukubye ikigongwe ciwe kubye ikigongwe ciwe cinshi ndashobora kubona ubwami bw'Imana imbona nkubone amina yesingene ivyagezwe byiwari byiza hagarara harya mwene data kukibando cawe namba udashobora guhaguruka nivyo hagarara nezaho turamanuka kugusengera kandi ubureka A na B abafisa makarata y'abasengerwa batonde kuri ruriya ruhande kandi tugiye kubasengera bavuga butumwa bene data vyukuri mwebwe namba mwizeye ukurambika ku biganza kubarwaye muze hano muhagarare nani muhagararane nanje aha hantu hejuru avuga igu butumwa tugiye gusengera abagwaye namwe bantu muhagaze muri uwo murongo ubu namba mwizeye kukubaho ku Imana kuri ngaha ko uwo mpemuyera ari hagati yanyu ubu akora cyana neze ibyo yari yaravuze ko yokoze iyaba mfise ubushobozi bwo gukiza indwara byukuri no bikoze iyaba mfise uburyo bwo ubwo ari bwo bwose bwo gukiza indwara byukuri no bikoze ntabwo mfise cewe Imana yampaye ingabire ntoya sindi umuvuga butumwa hambaye sinize bikwiye ngombe umuvuga butumwa uwo bita umuvuga butumwa muri yisi mugihe imigenderanire n'Imana itegerezwa kuba mu vyerekeye teolojia kandi utegerezwa kugira urupapuro rw'umutsindo rwa ru teolojia ruhanitse n'ibindi n'ibindi ntabumenye mfise muri ibyo ariko Imana yabonye umutima wanje kandi menya ko nshaka kuyikorera ikintu kinaka nshaka kuyereka ko ndayishima umuntu yambwiye uwundi munsi yambwiye ati nibaza kuri umuntu mwiza gusa mushinga ntahe Branamwe ariko ndizeye ko mu byukuri uri mu makosa uri rwose nyuma y'ubugombe bwiwe mbega urazi ko uzoshirwa kwitega ku munsi wa nyuma kandi navuze ntiraba nshaka kukubwira ikintu ngiye kukubwira ko wewe ushobora kubuvuza ukuri gusa kubyerekeye ibyo wishimikije namba ndi mu makosa ayo ntizeye ko ndimo ariko namba ndi mu makosa kandi nkamenya uko ubu ngiye kubaho imyaka ijana kandi agiye kunshira kwiteka ku iherezo ry'urugendo rwanjye kandi akambwira ati ntukwiye kwinjira mu ijuru nanje William Branham genda mu mwiza wo hanze uze uzi ni inkuru No mukorera iminsi yose y'ubuzima bwanje gushika ngende uko biri kose kuko naronse imihezagiro yiwe nyinshi nari nkwiye kuri jewe arahambaye kurusha ubuzima bwanje ikintu cyose na uko ndi kose uko ntoshobora kwizigira kuba ndagukesha ubuntu n'ikigongwe byiwe nari ngo umutindo umwori impumyi ariko kubwo ubuntu bwiwe yarankijije indwara kandi ndi ni ngufu n'amagara meza kubwo ubuntu bw'Imana mbona neza ndafise icyo mfungura iconywa Visi cyari cyo cyose nkeneye ntiyigeze asezerana kundosa ibyo bintu nifuza ibyo nkeneye kandi namba urya munsi ntazemerwa kandi nkamenya sinshobora kubona igituma nobuko ariko iyo nomenya ko ndi mu makosa kandi Imana ikantoranya ngombe mu makosa noshaka kuguma mu makosa kandi kuko kunshaka gukora ibyo igomba ndayikunda gushika aho nshaka kwibyo igomba biba ubu iyo ni imvugo ihambaye ariko ndizigiye ko mutahura iyo mpemu ndabivugamwo murabona nshaka gukora ubugombe bwiwe namusavye ikintu kinaka igihe kimwe yadugije umutwe wiwe ngo oya naranezerewe cyane kubyerekeye ibyo nkaho nari gushobora kunezererwa iyo yari kuvuga ngo ati ego kuko iminsi yose dutegerezwa gusaba ngo ubugombe bwawe bube oya ziwe niko ngo gusa nambi byari ishaka ibyigomba byiwe ni gusa ni nziza kurusha za ego ziwe namba ari ubugombe bwiwe bwo ukora ibyaho niho uba umukundwa by'ukuri amina mvute ibimwerekeye sinshobora guhagarika yo aragaragara rwose aragaragara rwose kubwanje bagenzi ni byiza byose uko ndi uko ntigeze mera uko ntigeze nibaza kuzoba kumase muri Yesu Kristo ijambo ryiwe ndashimigirije iri joro kubyigishinga nta champion yera kubwo ubutumwa ndazi ko bishoboka ko batohuza navyo ariko nkuko nabibabwiye mfisi inshingano y'ubu butumwa ikimenyetso carabonetse kandi Imana ntirungika gusa ikimenyetso ngo yerekane ko ari Imana ubutumwa ijwi iminsi yose ikurikira ikimenyetso uwari we wese arazi ibyo Yesu yaje akora ibimenyetso n'ibitangaza yari umuntu ahambaye igihe yakora ibimenyetso n'ibitangaza ariko igihe atangura kwicara no gutangura kuzana ubutumwa ngo jewe na data turumwe yewe mana yanjye ibyo byaramakosa kuri bo murabona ariko ijwi riri ryategerezwa gukurikira ikimenyetso Mose yaronse ikimenyetso ibimenyetso bibiri kandi ibimenyetso byose byari bifise cyari gifise cyari cyo cyose ijwi ibyo nibyo naravyigishije ko hano haciye igihe ahantu hanaka ku ijwi ry'ikimenyetso gitegerezwa kugira ijwi ry'ikimenyetso n'ikintu gihinduka iminsi yose nuko namba atari uko rero ntikivuye ku mana namba umuntu aje n'ubutumwa butamenyerewe bushingiwe ku kuri kwa bibiliya kandi uwo muntu akaguma kuri izo nyigisho nyene z'idini ni mu mwibagire nta kintu kirimo imana ntishobora gukora ikintu nk'ico ico kintu ni manu yabozeyi yuzuye imiswa canke inyo canke uko mushaka kucita kose haciye imyaka 40 50 kandi bagerageza kurya iyo manu ya kera yaguye haheze imyaka kandi abana ba Isirayeli mu rugendo rwabo manu nshasha yarwa buri joro ibyo nibyo ntiwashobora kuyibika ntidushobora kubeshwaho n'ikindi gihe cyarangiye turiko dufungura manu nshasha manu mbisi ivuye mu ijuru nk'uko turiko turagenda mu rugendo rwacu reka twunamike imitwe yacu ubu dusenge mwami Imana ugaragara ukubaho kwawe ndiyumvira ku buntu mwami twarakubonye ukora ibintu byinshi twarakubonye uvuga mu ndimi twarakubonye uzisobanura ciye mu bantu bawe yewe mana kukubona ukiza abarwaye wugurura amaso y'impumyi utambukisha ibimuga abazi bya matwi bumva uvugisha ibirage sukuntu uri imana ihambaye kandi mushobora byose kandi rero tubona ko wasezeranye ibi mu gihe cya nyuma naho duhura n'abigana benshi bo mu mubiri ibyo byemeza gusa ko hari imana y'ukuri ahantu hanaka ari iy'ukuri by'ukuri kandi ndasenze data wo mu ijuru iri joro ngo twumve imana mu gatima manama kacu ko tubona ko uri ngaha kandi aba bantu bari ku murongo ngo igihe baza muri uyu murongo mwami kuko tugiye gukora ibi kubera twabisezera basezeraniye kandi waravuze uti ibi bimenyetso bizokurikira bizera hari bene data mu butumwa bahagaze hano abantu watoranije imbere y'uko isi ibaho kuko kubico bari iri joro waruzi imbere y'uko isi ibaho ko bazohagarara hano iri joro kuko utagira iherezo rero turasenze data wo mu ijuru iri joro ngo aba bantu barwaye ibimuga impumyi abacumbagira abasugerejwe na kanseri icyo ari cyo cyose cyoshobora kuba ngo igihe baca muri uyu murongo batahure ku Imana nyine iza amabanga yo mu mutima ibakizwe indwara namba babyakira kuraba gusa kandi bagatahura umuntu yaraba inzoka y'umuringa gusa nk'umupatiri igice cy'umuringa ntiyigera kira kuko ntiyaba yatahuye ibyo ari byo kandi uyu munsi mwami nico kimwe iyo baravye ku ngabire bakiyumvira ko ishobora kubafasha ntibaba batahuye n'icemezo gusa ko ukubaho kw'Imana kuraho ngo bakukize indwara bituronse data ese byoba mu izina rya Yesu amina nshaka wa muvuzi w'inanga mutoyi namba bishaka umugabo cyangwa umugore uwo ari we wese agende harya kandi avuze iyi ndirimbo ivuga iti muganga hambaye ari hano ubu umunyenkomezi Yesu namba shaka aho umuvuzi w'inanga ho yoba hose ubu ni ndibutse igikorane kimwe cyo mu bikorane byanje bya mbere byo gukiza indwara ifote wine muri India n'umukobwa mutoyi wo mu Amish yari yicaye ari aravuze inanga indirimbo yitwa muganga mukora ari hano umunyembabazi Yesu bari banzaniye umwana mutoya hejuru avugirwa ahavugirwa ubutumwa yari kimuga kandi gihe nariko ndasengera uwo mwana yarasimbye amba mu maboko kandi yiruka hejuru ahavugirwa ubutumwa nyina wiwe yaciye arwe igihumura nakuru ashira igitambara hejuru atangura kuvuza urwamo kandi uwo mukobwa mutoyi w'umwamishi rera atazi ikintu na kimwe kuvyerekeye abapentekoti kuko yari umunywanyi w'ishengero Amisha ariko yariko aravuza inanga imishatsi yiwe miremire yaraguye ahaguruka ari muri mpemu kandi atangura kuririmba mu ndimi zitamenyekana kandi yo bizanye niyo ndirimbo kandi imirya y'inanga yaramanuka ikaduga iri kwiravuga muganga mukora ari hano umunyembabazi Yesu amina ni wa wundi nyeneje uyu munsi nibihe bidashira reka dusenge ubu nkuko ubu reka umuntu wese hanze hariya asenge mwebwe bantu mwaje mu murongo igihe tubarambika ku ibiganza mwibuke Yesu yavuze ati namba muvyizeye muzokira muravyizeye ubu reka twese turirimba ubu muganga mukora ari hano ubu umunyembabazi Yesu ahumuriza reka twugara amaso yacu ubu mu gihe turirimba imitima ibabaye yo niwumva ijwi rya Yesu ijwi ryiza ry'indirimbo y'abaserafi izina ryiza ku muntu apfa indirimbo o Yesu heza gikwa Yesu yo Yesu heza gikwa Yesu mukuru ubu mugihe muri ko muraza ubu ari hano mumfatire ku ijambo canke mu byizera ubwanyu ari hano umwe wese mwikoranira asengera aba bantu ubu o mwami ndizeye mwami ndizeye byose birashoboka yo mwami ndizeye abizeye bose duze ibiganza byanyu nk'uko muvuge muti ndizeye hano hicaye umugabo igituma navuze umwanya munini yari ko aracirwa na kanseri yishimikije iki kibando nta buryo na bumwe mu isi kuri uyu mugabo bwo kuba inyuma y'Imana afise kanseri yakwiye hose mu mara kandi agiye gupfa nihataba imbabazi z'Imana kandi nifuza gushobora gusa ijambo ryo gutera intego uyu mugabo wewe urazi ko abaganga atacho bashobora kugukorera ubu uri hakurya y'ibyo murabona kandi mwene data wewe nzopfa umunsi umwe nanje utegerezwa kugenda namba Yesu atebye ntegerezwa kuzohura nawe hariya mpagaze hariya imbere y'intebe y'imanza kandi iri joro murazi nka televiziyo bagunduye ku bwa televiziyo ko igihe cyose duhindukije utokerwa ikintu cyose kirafatwa ijambo ryose tuvuze rirafatwa ubu murabona televiziyo yerekanye ibyo rero televiziyo ntikora ishusho itumbereza gusa iyo mishwarara muri televiziyo murabona ntizikora hariho televiziyo igihe Adamu yatembera mu isi hariho televiziyo igihe Mose yajabuka ikiyaga gitukura hariho televiziyo igihe Eliya yari ku musozi Karumeli murabona ariko gusa ntibari bwayigundure murabona kandi ubu ahariho hose nda intambuko yose dukora n'ijwi ryose birafatwa ku ibande kandi tuzohurira navyo ku rubanza intambuko yose dukora tuzotegerezwa guhura nayo hariya jewe nk'umuvuga butumwa nzotegerezwa kwishura ku majambo ndababwira nzotegerezwa kubikora kuko Imana imparu irimparura rero iyo no bishobora nari kubakiza kuko musigaje igihe gito iyo hataba kubera Imana rero namanutse kandi nabasengeye ivyo nivyo byonyene nzigukora mwene data ikintu cyose mwisi no shobora gukorera umuntu yicaye hariya ari muri iyo ngorane no gikora kandi reka ndakubaze urabona wamaze kukira kuko Yesu yavuze niko yavuze urabona imishisha guyewe niyo yadukijije rero iyo uba woshobora kuvyakira bivuye ibyina mu mutima wawe ubu ntuzopfa ariko uzobaho rero urabona ubu turazi yuko televiziyo iriko iraca muri iyi nyubako muri uyu mwanya turabizi ntibutubibona ntidushobora kubibona amaso yacu ntakozwe ku buryo inkingo zacu ntizishobora kuyifata birasaba ko hakorwa akantu kameze nk'umukenke cyangwa icyo ari cyo cyose gakozwe mu kiyo ko kuyifata reka Imana iri ngaha ntituyibona ariko turazi yuko iri ngaha Yesu Kristo wa wundi nyene raba yaratangaje ubwiwe ukuntu yigize ubwayo rero kubyerekeye gukizira indwara yaba ahagaze ngaha nyene ubu ntiyoshobora kugira icyo agukorera kirushirije urabona nta kindi kintu iyo umwana w'Imana abahagaze ngaha nyene wa wundi kandi ariwe ari ngaha ariko ntiyoshobora kugira icyo agukorera kirushirije kuko yamaze kwimenyekanisha ubwiwe ngaha murabona kandi ari ngaha ubunyene wa wundi nyene jo kugira ngo agukize kandi yongera guhe amagara meza kandi uriya mupfaso ni mutoya hariya yambwiye ati wansabye umuhezagiro wamvu wamvugishije cyangwa ikindi kintu kuri we uvuga yuko uzoronka umwana yicaye muri irya ntebe basunika kandi yaramuronse yararonse umwana wiwe ubu rero uyu mupfaso ni mutoya yicaye ngaha rero baramubatse umwingo nuko bituma adadarara rero tubona gusa ibintu nk'ibyo byinshi cyane bishika ubu kibondo mushikanje ndazi yuko uri umukristo nyakuri igituma Imana yakuretse ngo wicare ngaho ntabyo nzi ndizera nkumbure ko ari kubera yuko ufise ukwizera uriko uragerageza kugira ukwizera kugira ngo uve ngaho urabona ariko ubu ndaba rero ntitegerezwe gusa kukuronka reka gusa tukuronka ubu urabona gusa twebwe turaja kuba hariya gusa nico cyonyene no gutangura ubunyene maze turaja kumererwa neza kandi namwe bantu muri iyo muri izo ntebe z'abarwayi cyangwa uko muri kose mwibuke gusa ko Kristo ari ngaha rero muravuga muti mbega hariho umuntu umwe mbega ubona ishusho yanjye iriko irarengana yo ego mbega n'amajambo ya Yesu Kristo ayo yavuze igihe yari ngaha ku isi ariko ararengana hanyene muri iki cyumba ntigigeza apfa ni bangahe bazi yuko ibyo ari ukuri bijanye n'ubumenyi rero nibiki rero mpema fata iryo jambo ryanditswe akarigaragaza yo icubahiro ari ngaha ubunyene umwami twebwe gusa twarabonye byinshi cyane yakoze byinshi cyane gushikaho dusa gusa naho murazi dusa gusa naho tubicako turengana yaba twashobora kubona neza atari gusa ikintu cy'imigani amajambo amwe ya teolojia ariko ikimenyamenya cy'uko yasezeranye yuko yo kwiyerekanye kuri uyu munsi ngaha ariko arabigaragaza imbere yacu ubunyene mbega ikintu gihebuje ibyo sagahebuza uburizeye uraja kuvyizera wizere ko utagipfa ugiye kubaho kandi ugiye guhesha Imana icubahiro ugiye guhesha Imana icubahiro wari bwigere ubatizwa uri umukristo sivyo kandi uri umukristo rero ushaka kubaho kubwicubahiro cy'Imana reka ubeho mwene data mwizina rya Yesu Kristo baho kandi mushikanje ushaka kugenda kubwicubahiro cy'Imana maze witwariri ku mwana wawe rero genda mushikanje mwizina rya Yesu Kristo mwebwe mwese umwe muri mwebwe nimukore nkuko mu izina rya Yesu Kristo ntimwibagire iyi Westar Hotel ngahiri joro ukuba ngaha ku Imana kwagaragaye ntirobanura ku butoni ishaka gusa mwizere muyizere ubu reka twunamike imitwe yacu ubu sinzi uwo batoye ngo asozere igikorane mwene data Michigan ngaha nuza hanyene mwene data agira adusezere no gusenga Imana ibahezagire.